Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Fideli, mwaramutse n'abaduteze amatwi. Muri aka kanya turahera kuyavugwa muri Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryagiriza abasirikare ba Mali hamwe n'abajihadiste ubwicanyi bw'agahomera bunwa kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri muri icyo gihugu cyo mu karere ka Sahel. Human Rights Watch isaba leta ya Mali gutohoza kuri ubwo bwicanyi. Raporo y'iryo shyirahamwe yitezwe kujya habona ejo ku munsi wa gatatu ivuga ko abasirikare ijana n'indwi, abasivili ijana n'indwi barimwo abadandaza, abakuru b'imitumba, abana baheruka kwicwa mu bice byo hagati no mu manuko bushira uburengero bw'ico gihugu kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri. Umwene gihugu ari mu babajijwe na Human Rights Watch yavuze ko n'abasirikare b'abazungu bari mu bagirizwa ubwo bwicanyi, ariko iyo raporo ntiyatanze umwidondoro w'abo basirikare abo ari bo. Human Rights Watch isaba yavuze ko leta yemereye ko abajandarumwe bagiye kugurura amatohoza kuri ibyo byagirije bigaragara muri iyo raporo. Ahandi havugwa ihonyangwa ry'agateka ka muntu ni muri Arabia Saudite. Komiseri w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michelle Bachelet ejo ku munsi wa mbere yaraneguye ubwicanyi bwakorewe abantu 81 muri Arabia Saudite ku munsi umwe gusa. Yasabye ubwo bwami guhagarika igihano cyo kwica. Michelle Bachelet yavuze ko kwica abantu baciwe imitwe bishobora kwitwa ibyaha byo mu ntambara mu gihe bikozwe n'ubucamanza budaha uruhande ruregwa kwiregura. Arabia Saudite yavuze ku munsi wa gatandatu ko yishe abantu 81 mu munsi umwe gusa ku byaha bifitaniye isano n'iterabwoba. Abantu barenze abishwe mu mwaka wose wa 2021 muri ico gihugu, ibyatumye abaharanira agateka ka zina muntu bahagurukira rimwe. Ikimenyeshamakuru cya leta ya Arabia Saudite cyavuze ko abishwe bari mu beketswe kw'ivyaha by'uko bari mu mihari y'iterabwoba ishamikiye kuri leta ya Kiisilamu Al-Qaida hamwe n'abarobere b'abahuti muri Yemen canke iyindi mihari y'iterabwoba. Bashire yavuze ko Arabia Saudite iri mu bihugu 38 bikibandanya gukurikiza igihano cyo gufa. Tugarutse muri Afrika, abategetsi ba Chad jo ku munsi wa mbere barahaye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI wahoze ari umukuru w'abagwanyi muri Centrafrica akekwa kuba yarakoze ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwamuntu. CPI yavuze ko Maxime Joffro Eli Mokone Gawaka akekwa ibyaha yoba yarakoze mu 2013 n'2014 Ibangi no mu bindi bice bya Centrafrica. Naye mu makungu harabandanya havugwa intambara y'Uburusiya na Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko abasirikare b'Uburusiya barashe ibisasu vya muzinga mu micungararo y'umugwa mukuru Kiev ejo ku munsi wa mbere. Ni mu gihe intumwa z'Uburusiya na Ukraine ziri mu biganiro byo ku nshuro ya kane. Ibiganiro byabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video birasubira kuri uyu munsi wa kabiri. Intumwa ya Ukraine muri ibyo biganiro yavuze ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwabumvirije ibyo basaba kandi ko ibiganiro byari bitanguye gutangura kuvamwo ivyubaka. Ariko naho biruka, abategetsi muri Ukraine bavuga ko umuntu umwe yishwe igihe inzu yo kubamwo y'amagorofa 9 yaterwa bombe mu buraruko bwa Kiev ejo ku munsi wa mbere. Bavuga ko igisirikare cy'Uburusiya carashe kandi ahingurirwa indege ku mugwa mukuru, ivyateye imbeya z'umucanwa mwinshi cyane. Ibitero bikurikiye iyindi misile Uburusiya bwateye ku ikambi ya gisirikare ya Ukraine iri ku birometero 25 imbere yo gushika ku rubibe rwa Polonye, igihugu cyo muri OTAN. Abantu hafi 35 barishwe, abandi 134 barakomereka mu gitero cyabaye ku kigo mpuzamakungu cyo muri Ukraine kijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Nayo muri Yemen, ibigo vya ONU hamwe n'amashyirahamwe atanga imfashanyo arenga 10 yavuze ko abantu barenga 161 muri ico gihugu bagiye kwinjira mu bihe vy'inzara mu gice ca kabiri cy'umwaka wa 2022. Ibitigiri bizoba vyiyongereye inshuro 5 zose kubiriho iki gihe. Ibi biri muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'urunani rwayo mashyirahamwe arenga 10 arimwo yafasha mu bikorwa byo biterambere. Irigabisha rije imbere y'inama y'umwaka y'amashyirahamwe atanga imfashanyo igenewe Yemen izotunganywa na ONU ejo ku munsi wa gatatu. Yemen yinjiye mu ntambara hagati y'abenegihugu mu 2014 igihe abarobeli b'abahuti bashyigikiwe na Irani bigarurira umugwa mukuru Sana hamwe n'igice kinini cy'igihugu mu buraruko. Ibi byatumye leta ihungira mu manuko mu nyuma ija gushika muri Arabia Saudite. Aya mashyirahamwe afasha mu bihe by'iterambere avuga ko abantu 19 million bo muri icyo gihugu cya Yemen ku 30 million zikibamwo bashobora kuzobura ibifungurwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu hamwe n'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka.
Urakoze ya Rois Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Abaganga bane b'ikigo citaho amagara y'abantu cha Katarukuru kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Mulongwe iri muri secteur ya Mutambala territoire ya Fizi ntara ya Kivuye mu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo ku munsi w'Imana uca ari ku munsi wa mbere.
Naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga.
Uyo ni Kabura Gabriel umwe mu barwayi bahora bitabwaho n'abo baganga. Mu Burundi igipolisi caraburauje kirahagarika ejo kuwa mbere ikiganiro cari kigenewe abamenyesha makuru. Ico kiganiro cari categuwe n'amashirahamwe abiri PASEM na ORICOM. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda mu ndwi iheze hari abanyagihugu babwiye abagize inama nshingamateka ko basanga batabavugira uko bikwiye. Abo n'ababa Inyarutarama mu gisagara cya Kigali bamaze imyaka igera kuri 5 bugarijwe n'ibibazo bavuga ko ubutegetsi bushaka kubimura mu matungo yabo ku gahato. Eric Bagira Ubusa yakurikiranye ibiganiro byabo.
Hari mu ngenda bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barimo basura ibikorwa remezo bitandukanye mu mujyi wa Kigali bakanagira umwanya wo kumva ibitekerezo by'abaturage. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru cyarangiye itsinda ryagiye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ryaganiriye n'abatuye uwo murenge biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro basabwa kwimuka kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. Muri ibyo biganiro abaturage bagaragarije intumwa za rubanda ko bamaze imyaka igera muri 5 bafite ibibazo byo kwimurwa ku gahato ariko inteko ikabyo bikaruci karumira. Uwitwa Jean-Claude Wamungu abimburi abandi imbere y'abadepite yababwiye ko babateranye mu kibazo cyabo ntabura kwemeza kuwa muhububasha ya sesi neko kuko nta kimari yabo hagarariye.
Ni gute rero baduhagarariye imyaka 5 igashira nta numura gukina mu nama zose bakuru ndamuze mfite n'ubushobozi rwose nuko ntabwo nabona nge nabakuraho niba ari bagari umuturage ko utamuvugira kandi abantu bose babireba none se ubwo baduhagarariye.
Mu gisubizo yahaye abafite imitungo Inyarutarama depite Soranje w'Ingabe waruhagarariye itsinda ryagiye Remera yavuze ko u Rwanda rufite inzego z'ubutegetsi buri rumwe rwigenga. Yasobanuye impamvu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite barizwamo wahisemo guceceka kuri iki kibazo.
Ntabwo ari byo ntanubwo iyo nteko yabikora ahubwo iyo nteko ikoze ibyo niyayindi yaseswa ahubwo ureke ibyo wavugaga. Buri butegetsi burigenga, niyo mpamvu utumvise inteko ikijya impaka kubera ko izi neza ko cyashyikirijwe ubutabera, ubutabera buzagiha umurongo
kubw'abaturage bo muri Nyarutarama bagasanga leta yari imakaje ubusumbane hagati y'umuturage nyir'umutungo n'umushoramari ushaka kubimura. Bwana Charles Nzeyimana wo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri n'ibyabwiye abadepite.
Twifuza ko amategeko yakurikizwa ndetse n'imwe muyatora tugahabwa ibyo dusaba nta mananiza kuki leta yaba irebere mu bushoramari kuruta uko irebere mu baturage kuko iyo tureba ibibazo byacu leta yengabye cyane ku mushoramari kuko bazanye amafaranga leta yacyo tuvuze.
Depite Uwingabe akavuga ko imyumvire y'abaturage kuri iyi ngingo itari mu murongo mwiza, kubwo uyu mudepite bakwiye guhindura imyumvire.
Ntabwo ari byo bose niba munabifata mutyo kuritera umutima mubi, kandi nta mpamvu. Iyi leta yacu ireberera umuturage, n'uwo mushoramari yakira ni mu nyungu z'igihugu, ni mu nyungu z'abaturage. Iterambere tugezeho
inzego zitandukanye zakunze gusimburana kuri iki kibazo cy'abatuye Nyarutarama, ariko bisa n'ibyananiranye. Mu mwaka w'2018 hari irindi tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena bagiye kuganiriza aba baturage ku ngingo yo kwimuka, ariko birangira ubwumvikane bubaye buke ku mpande zombi. Icyo gihe abaturage bahisemo kwikubita barataha, basiga bo basenateri mu nama kuko bumvaga ibyo bababwira bidasubiza ibibazo byabo.
Utubwire udaciye ku ruhande bakubwiye iki, utuzaniye ikihe gisubizo? Nta gisubizo mbazaniye, kuko nisigeze uhimba ibisubizo n'ibitabaho ngo mbihimbe.
Kuri Bwana Uwamungu afatiye ku gihe ikibazo cyabo kimaze, kandi inzego zigisimburanaho, yabwijwe irya Amerika ko hari aho yiteze igisubizo.
Ahubwo buri igisigaye ni Perezida wa Repubulika wenyine azabyuka mu gitondo abitekerezeho, avuga ati mufashe abo bantu b'Inyarutarama kandi bizahita bikemuka. Kuko abandi bose barananiwe, uhere ku nzego zose zibaho zikomeye muri iki gihugu, bose barananiwe.
Iki kibazo cya Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro gifata umuzi mu 2017, ari nabwo aba mbere bakorewe igenagaciro ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ushaka kubimurira mu mazu yubakwa n'umushoramari mu Busanza mu karere ka Kicukiro, mu mugambi wo kubahiriza imiturire ijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi. Ariko hari abatabikozwa.
Igishushanyo cy'umujyi nk'uko bakitubwira ko aricyo bari kubahiriza, itegeko ryacyo ryatuye muri 2012. Twe twari dutuye aha hantu dusanzwe tunahaba, nta n'ikibazo. Itegeko ry'umujyi rero ritowe ntabwo ryaza kubangamira uburenganzira bw'umuntu n'ahatuye, ahubwo bari bakwiye kwiga n'uko bagomba gukora, kandi nta kindi bizo banakiza amategeko barayatora.
Kugeza ubu aba baturage bari mu byiciro bitatu: icyiciro cy'abemeye kwimuka mu mazu nk'ingurane, abayanze bagahitamo kugana iyi nkiko basaba ingurane ikwiye mu mafaranga, n'ababuze uburyo bwo kugana inkiko. Ni ikibazo kireba imiryango isaga 1400 hagati aho icyiciro cy'imiryango 22 yareze umujyi wa Kigali. Urubanza rwabo ruzafatwa icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Ehoje urubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Mu Burundi igipolisi cyaraburabuje kirahagarika ikiganiro cyari kigenewe abamenyesha makuru ejo kuwa mbere. Icyo kiganiro cyari cyateguwe n'amashyirahamwe abiri, Parsem na Oricom, aharanira ubutunzi akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Ibindi kuri iyi nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Amashami yigenga Parsem na Oricom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki, amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande, leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera gati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru butunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro aya mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize iyo bagona cavuye giyagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara ca Bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashiramwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
security in box
Mahoronez.
Faustin Ndikuma atwara Parsem na Gabriel Rufyiri atwara Oricom baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi z'ingingo iherutse gufatwa. Faustin Ndikuma aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Mugabo tukabona iyo ngingo ifashwe ishobora gufata imiryango ishobora gushika 100,000, tukaraba umutekano nyine ushobora guca umererwa nabi kubera abantu babuze akazi ico barangura, uravye ajya matugutugu canke ayo mamoto umutaha urimwo. Twe turabona pari hafi n'imiliyari 50 z'amarundi y'investi, n'umutahe munini cyane tutumvinye ni mukanya gatoyi umutahe woba ugira uce ucikubusa tanyima tukaraba ibiciro cyangwa imisoro akubura kubera igisagara kitakironka byangombwa arayo matayo makaraza mu gisagara ibyo bintu byinshi biza mu gisagara ucura ruhindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amatagisi ugurudaraza rwahora rutanga tutavuze rimwe n'amanasora kwidekuraja kugira umwiheburo kwa tuti mbega umuntu ntuza arashira umutaye mu kintu azobazi ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wese
abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe uyu muntu agiye kubura gasabune umuntu agiye kubura rasio umuntu yena docatekereza icaye kwiba barasegerere
intego twene tuyakiriye neza kubera iduhohotera na James abana batatu babiri bariga urumva nta naga kanzo ashobora kuronka ko hece
natenyenya tureki dukwifira tatu twononye tugiye kuga mu bana nk'inyoni
mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa nabonye ntibizokunda ba bantu bazoba mara bazoba sokora miyo miduga babaka mayira yokuje
aho niho abatwara amashami parseme na Oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenego ico kibazo kuko kubgabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu Gabriel Rufyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu ni mu gihe yaramaze imyaka irenga 5 aba mu gihugu ca Luxembourg ku mugabane wa Buraya twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo gihe byatumye ikiganiro gihagarikwa na wishyura ko atari yarahunze
guhunguka no kuvuga inje ndi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura ndi mu Burundi ndi mu Burundi nibaza kwico gikwiye kandi cyumvikana gusa narimaze iminsi ntahari imyaka itari mike mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intera na takibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma mashi ivyo leta yo byose ikoze ngo umuntu acha koma mashi byose nibaza ko vyogenda gucyo kuko naho twaturiko turaba naho twaturiko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka nibaza yuko ivyo bintu bitoshoboka nta nahamwe vyigeze bishoboka naho vyashobotse harageze igihebirananirana
umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki byerekana ko abegwa n'iyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100 Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver mu Burundi kandi abakora umwuga w'uburovyi mu gihugu ntibariko baritabira kamo ko gutangira intererano ziba uku kwezi gutasha abakozi babo bategwa n'ishirahamwe INSS kugira baziganirize kazoza ni mu gihe ishirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi vuga ko hari abakoresha bataziganiriza kazoza abakozi babo mu mashirahamwe INSS na ONPR ni inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bajya musomegwa na Desire yatumye Imana ari mu Rwanda
inyuma yo kumenyeshwa ko batazosubira kwinjira mu mazi y'Agatanganyika badatanze intererano abakorera muri icyo kiyaga bavuga ko batagira abacira nabo bamira bagasigura ko ikibazo kiri ko bakoresha abo nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika igituma batariko baratanga izo ntererano basabwa n'ishyirahamwe INSS riziganiriza kazoza abakozi baba ba leta canke abakorera bigenga
hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayo ne aba misi mike rero niyo mpamvu naka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira INSS ugaca ejo mukavana
muravye nta mushahara bise ku kwezi donke ari kibonetse bavuye kuri bakakizana muragira depense bisike mukabigabana n'abarozi
kuri buri murovyi ishiramwe INSS teganiriza kazoza abakozi risaba ko abarongoye ibipe batangira buri murovyi interano y'amafaranga y'amarundi ibihumbi 5 n'amajana 2 kuri buri kwezi abakoresha abarovyi kumweha wakajaga muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko badatahura ingingo ya INSS
hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiye ko ibyo bintu bafate ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mwe habacu wakajaga umwanya muna mezi menshi abaruje turabura usanga amezi atatu amezi abiri niyo duparave na kuronkamwo ayo mafaranga ngabo bagacwa tubwira ngo uteze gukotereza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwo mwaka hagi usanga mu mwaka turonse imboga nka mezi abiri cyangwa mezi atatu
ishyirahamwe ryo gukingira no guteganiza akazoza abakozi rimenyesha ko ridatahura iyo myidogo y'abakora umwuga wo kuroba Jean Petit Ndikumasabo ajejwe yinjira ry'abakozi mu ishyirahamwe UNSS yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ivyo bari basezeranye n'abakora uwo mwuga
navuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu 2020 twaciye tugira amanama yo kuba sigurira ibiri muri ritegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya kumyeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovye n'abapatron pêcheur bahati kumburi iyo myidogo ituruka kubera ubuhageze gushira mu ngiro ivyo twumvikana
nayo kibazo cuko hari gihe bataba ariko barakora kubera ibiyaga bibavyugaye ishyirahamwe UNSS nta kindi risaba nuko bo bimenyesha kugira iryo shyirahamwe naryo ntiribandanye guharura rigasubira ari uko basubiriye ku kivi ivyo biruko mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu Burundi rivuga ko ribabajwe n'ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashyirahamwe abategekaniza kazoza. Joseph Muhutu arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko abarenga 38% badatangirwa izo ntererano afite icyo asaba ishyirahamwe UNSS.
Turavye abakozi bariho ubu barenga 212,248 muri abo 188,081 nibo batangira abakozi intererano mu gihe 331,647.9% badatanga intererano y'abakozi. Iryo ni kosa cyane rikomeye. Nibaza rero ko INSS yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga ikaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bufatika ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa.
Abakora umwuga uburovyi ku butaka bw'u Burundi baba 15,400 nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ry'abarovyi mu Burundi. Gabriel Toyi arongoye ishyirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora umwuga w'uburovyi kwitabira ako kamo ko kwizigamiza kazoza kabo bazikora ko bageze mu zabukuru.
Urakoze Desire gutusomera iyo nkuru. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaganga bane b'ikigo nderabuzima cy'Akatarukuru kivurirwamo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Murongwe iri muri sektori ya Mutambara teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha Societe Civile muri Baraka yemeza yuko aba baganga bashimuswa gana saa moya z'ijoro zo kuri kino cyumweru tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2022. Amakuru y'ishimutwa ry'aba baganga yemezwa kandi n'umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Baraka Dr. Mpangayiko Sadiki Albert. Uyu muyobozi avuga yuko muri aba baganga bashimuswe barimo n'umugore umwe wari usanzwe akora muri serivisi yo kubyaza ababyeyi. Ishimutwa ry'aba baganga riteye impungenge impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zari zisanzwe zivuriza ku kigo nderabuzima cya Katarukuru kuko uyu munsi hari zagiye kwivuza zibura bazivura. Kabura Gabriel n'umwe mu bagwayi babuze ababavura bageze Katarukuru.
Naringwaye malaria mbyutse mu gatondo ngiye kwa muganga duhura n'abantu barimo baragaruka bambwira yuko baraye batwaye abaganga. Rero je nagenda shikayo ariko ngeze kwa muganga nasanze koko inkuru ariyo abo twahasanze bari mu mwiheburo n'abagwayi barimo bamwe barimo baravayo bari mu bitaro. Tumaze iminsi miremire cyo turavuga ikibazo cy'umutekano none rero ubu bigezaho rero ho nyaho ku magara y'abantu abaganga barabatwaye. Aha hajengwaye malaria ubu sinimwe ndabona ingene nza kwivuza mu gihe hariho bahora batuvura atamuhera dutanze. Rero aha dufise umwiheburo utagira ukungana. Jewe handiko ndavuga ndi ku musego nta cepo cya ruguru cyo kwivuza. By'ukuri turasabye ababijejwe barabe bakurikirane iby'amagara yacu n'ubuzima bwacu n'umutekano wacu.
Si abaganga bakora Katarukuru honyine uyu mutekano muke ugaragaraho ahubwo n'impunzi z'abarundi zikorera ubuhinzi mu itongo rya mwami Riri Kaseke zivuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho bazihohotera ziri mu mirima.
Iyo turimira abenshi bakunda kurimira ahantu bita mu rya mwami mu
mwishamba rya Kaseke hirya y'ikambi ya Mulongwe n'ahantu akunze kuza abantu bitwaje ibigwanisho bo nyene bagahengera imirima yeze bakaba aribo baza kwimbura bakazana n'ababagurira bakagura mu mirima y'impunzi bakaba aribo biyegeraniriza amafaranga impunzi zarimye nazo zigatahuko ahandi naho bakaza bagasanga yizo mpunzi zikorerayo bakazaka udufaranga ziba zifise amatelefone aherutse ko mu damu yafashwe ku nguvu aracari mu bitaro by'ibaraka n'ubu
bafashe abana biwanje n'umutama abantu batanu babiriza mu ipori muryamwami babiriza mu ipori babaca amahera ibihumbi bingana n'amajana abiri amahera ibihumbi majana abiri nayo napfuye barayatwara abana bahaswe kubafata ku ngufu ngize imana ndagaruka baragaruka ku mugoroba
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa gurupe mwa batombwe anayo ikigo cya katorukuru giherereyemo kuri iki kibazo cy'aba baganga bashimuswe ntibyadukundira umucyo wo gushimuta abantu ugenda ufata intera ikomeye muri teritwari ya Fizi umwaka ushize w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa 11 abashinwa batanu bashimutiwe mu Kela n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza uyu munsi batarabarekura Veda Singapore ku bwaradijwe rya Amerika uvira mutara kivuye
tugushimire Vedaste higanwa ry'inkino z'umupira w'amaboko wa basketball Africa League ball rirabandanya kubera i Dakar mu gihugu cya Senegal mugenzi wacu Eddie Gwema aratubwira ibyavuye mu nkino zabaye ejo ku munsi wa mbere
Ikipe ya Reg Basketball Club yabaye ikipe ya mbere mu itsinda ryiswe Sahara itsinze US Monastirio muri Tunisia. Umukino warangiye Reg itsinze US Monastir abanota 77 kuri 78. Ni umukino Reg yasabwaga gutsinda kugira ngo ishobore kubona tike yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu kwezi kwa gatanu. Pichu Kambo Yumanga ukinira Reg yigaragaje cyane muri uyu mukino atsinda amanota 16 yafashije ikipe ye gutsinda US Monastir no mukino wayobowe na US Monastir kugeza kuri karta ya gatatu ubwo ibintu byahinduraga isura ikipe y'abasore batozwa n'umunyamerika Robert John Park bakayobora umukino kugera urangiye imikino yo kuri uyu wa mbere yaribanziriza iya nyuma ikinwa kuri uyu wa kabiri yo gushakisha tike mu itsinda rya Sahara ikinirwa i Dakar mu gihugu cya Senegal ikipe ya US Monastir niyo izimbere ku rutonde rw'agateganyo ikabikurikiwe na Regio mu Rwanda ifite umukino wa nyuma w'uyu munsi uza kuyihuza na Club Ferroviario da Beira yo muri Mozambique Undi mukino uteganyijwe kuri uyu wa kabiri urahuza Duke yo muri Senegal na AS Sahel yo muri Maroc. Undi mukino wabaye kuri uyu wa mbere wahuje ikipe ya Slack yo muri Guinea na AS Sahel yo muri Maroc. Umukino warangiye AS Sahel itsinze ku manota 91 kuri 81 ya Slack yo muri Guinea. Mu kwezi kwa kane imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa rya BAL irakomereza i Cairo muri Misiri ahazakinirwa imikino yo mu itsinda ryiswe Nil amakipe atandatu agize iri tsinda arimo Zamalek yo muri Misiri ari nayo ifite iki gikombe Petro de Luanda yo muri Angola Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo BC Espoir Fukashi yo muri Congo Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo na FAP yo muri Cameroon Imikino muri iri tsinda izatangira tariki ya 9 y'ukwezi gutaha. Kongere tubibutse ko kubera umukino uza guhuza Regio mu Rwanda na Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique uyu munsi mutaza gukurikira amakuru yacu yo kumugoroba ariko mukaza kuyumva ku masaha aya makuru asanzwe asubirwamo.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Ukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1-2-0-2-4-4-1-9-3-1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha ya makuru y'aka kanya garukiye mbwira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe.